Iganiro bya leta ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mutubabarire muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Aya makuru tuyatangurira kuyavugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wanjye Thomas Kamirindi araca agaruka abandanya ku makuru avugwa mu karere. Tuyatere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo muri Korea ya Ruguru babonanye ku munsi w'Imana ejo ku rubibe rwa Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru mu biganiro bitegura inama ishobora kuzohuza Perezida Donald Trump na mugenzi we wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump yari yatangaje ku munsi wa kane kwahevye ibyo biganiro byari bitekanijwe ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu i Singapore. Mu nyuma ku munsi wa gatanu wakurikiye atangaza ko iyo nama izoba. Icatumye Perezida Donald Trump yisubira ko ntikiramenyekana. Muri Korea ya Ruguru naho ikimenyeshamakuru cya leta cyatangaje ko umukuru w'ico gihugu yemeje ko iyo nama ibwirizwa kuzoba. Bivugwa ko iyo mibonano ishobora kuzorangirana n'umunsi wa kabiri. Ni mu gihe Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yabonanye ku munsi wa gatandatu na mugenzi we wa Korea ya Ruguru hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana ahari ibigwanisho bikomeye. Iyo mibonano yose ikaba itegekanya gutegura iyo nama izoba hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Muri Afrika, uwundi muntu yatangajwe ko yishwe na Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibica bishikana ku gitigiri cy'abantu 12 bamaze gufa nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uwo muntu yafiriye mu karere ka Iboko mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Equateur. Umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko hari abandi bantu bane bashasha bakekwa kuba barafashwe muri iyo ntara. Gushika ubu rero leta yemeza ko abantu 35 bafashwe n'iyo ndwara. Gucandaga gutangurana n'uyu munsi wa mbere mu bice bya Bikoro na Iboko mu ntara ya Equateur. Ni mu gihe mu ntara ya Mbandakaho baza baratanguye incandago. Abantu 23 barafuye basenyukiwe ko n'umusozi inyuma y'imvura nyinshi yaguye mu ntara ya Oromia ni mu gihugu cya Ethiopia. Ikimenyeshamakuru Fana Broadcasting Corporation cyo muri ico gihugu cyatangaje ko ubwo butaka bwasenyutse ku munsi wa gatandatu ku mugoroba inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri ako karere. Ayo makuru avuga kandi ko abantu 16 mu bafuye barabagore, abandi 6 bakomeretse baci bajanywa kwa muganga. Igihugu cya Ethiopia kiriko kiraronka imvura nyinshi cyane rimwe na rimwe isenyura imisozi mu bice bimwe bimwe by'ico gihugu. Abantu baba kuri 50 barafuye basenyukiwe ko n'imisozi nk'iyo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2016 inyuma yaho imvura nk'iyo igwiriye muri ico gihugu. Perezida wa Guine ni Alpha Conde ku mugoroba wejo ku munsi w'Imana murambabarira yaragenye abashikiranganji bashasha batari bake harimwo umushikiranganji w'ikigega cya leta hamwe n'umushikiranganji w'umutekano. Mu gihe abanyagihugu bakiri mu myiyerekano yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri, Perezida Alpha Conde yasubirije abashikiranganji 13 ku bashikiranganji 33 bagize leta y'ico gihugu. Ntiyatanze imvo yatumye akora iryo hinduka. Umurwa mukuru Conakry hamwe n'ibindi bisagara byaranzwemwo imigumuko yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri. Aha batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko yabayemwo ubusuma. Abantu barenga 10 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu kwezi mu mezi ya kabiri n'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2018. Ku mugabane wa Buraya naho abatabara mu gihugu cya Espagne barashoboye gutabara abimukira bashika kuri majana tanu na mirongo itanu bari mu ibahari Mediterane bari mu bwato buto buto bava mu buraruko bwa Afrika bagana ku mugabane wa Buraya. Abategetsi bavuga ko abo bimukira bari barundaniye mu bwato 17 butandukanye, butatu muri bwo bwaribiye muri Mediterane ntabafuye ariko baratangazwa. Abategetsi ba Espagne bavuga ko benshi muri abo batabawe haraheze iminsi ibiri bandurutse bava mu buraruko bwa Afrika no muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igihugu cya Espagne nicyo abimukira bariko baratumberamwo bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya bahunga intambara iterabwoba hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Mukurangiza naho umushikiranganji wa Palestina ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko abantu abanye Palestina batatu bishwe barashwe n'ibiduga by'intambara vya Isirayeli mu bumanuko bw'intara ya Gaza harejo ku munsi w'Imana. Igisirikare cha Isirayeli cemeje ko ico gitero cabaye mu kuvuga ko ico kiduga cha gisirikare carashe inyuma yaha abasirikare baturikije igisasu catezwe hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana kugira cice abasirikare bakorera muri ako karere. Abanye Palestina bashika ku 118 baramaze kwicwa n'ibiduga by'intambara za gisirikare muri Isirayeli za Isirayeli mu ntara ya Gaza kuva aho watanguriye imyiyerekano.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ntiratangaza ingingo yayo ku birego urunani Amizero y'Abarundi rwayishyikirije ku wa kane w'icyumweru gishize. Amizero y'Abarundi barasaba sentare kutemeza ibyavuye muri kamarampaka ku ibwirizwa shingiro rishya yabaye ku itariki ya 17 y'uku kwezi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yaganiriye n'intumwa za Amizero y'Abarundi bakimara gutanga ibirego byabo.
Abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi barongowe na Pierre Celestin Ndikumana nibo bashikanye ibyo birego mu biro by'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Abo batumwe na Gatoro Rwasa arongoye urwo runani warabarongoye yashikirije icyabagenza bahejeje gutanga ibyo birego.
Icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ibyavuye mu matora, kuko yabaye amatora yabayemo tunenge twishi cyane sino twitutunenge kumuhenga mbere no bamvuze dukeyi yabayemo ibintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere umusaba n'inyuma gushikana uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza. Rero nico gituma twaje kuri aba babijejwe kuri aba babishinzwe bobo bemeza canke bagahakana ivyavuye mu matora kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ivyavuye muri aya matora. Yego ibirego vyacu bavyakiriye nkuko bisanzwe sentare yituye irakwakirira ibirego bavyakiriye neza cyane. Turarindirira ikizoheza kikavamo.
Hari bituma urunani Amizero y'Abarundi rusaba ko ivyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa. Muri ivyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na Celestin Ndikumana.
Bimwe mu vyayaranze barirukanye abacungera amatora abacufungera inyana amatora iko aragenda twarungitse mukamuzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungegwa n'abayarimwo na murazi ko heshi birukanwe ahandi bagapfungwa icamaso ahandi bakanafatwa bagapfungwa uburoro ni byinshi cyane. Hanyuma aya matora ikindi cyayaranze mu munsi w'amatora murazi yuko twovuga ko atari amatora yo mwibanga muri twatuzi twubwiherero harabaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora abantu bagategurwa n'ibindi byinshi. Rero ivyo vyose umuntu agiye kuvyegeranya n'ivyemezo bikwiye twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku vyukuri ayo matora yo yagenze uko yagenze nyene kuko yagenze nabi ku bwacu
urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishuru zohabwa niyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwizwa shingiro kuri ivyo birego
ivyo ntidushobora kuvuga ngo bigihe zogenda gutya canke gutya iyo rubanza urushinze witega kimwe uritega gutsinda canke kurushwa ivyo ndi bisanzwe tuzoheza tumenye ukundi tubigenza iyo bija hose ntanzu izobisambutse ntamene izobaye uri inzu tuzoheza tumenyere tubigenza
hari indi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi izarashikirije kwitemera ivyavuye muri aya matora kamarampaka yo kwigenekereza rya 17 kuno kwezi turimwo naho ititu iyo sentare muri iyo harimo umugambwe Sabahanya Frodebu Leoncio Ngendakumana icaba bacurongoye uyu umugambwe yabwijwe rya Amerika ko bobo babandanye urugamba rwa demokarasi urunani amizero y'abarundi rwituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe iyo sentare ifise iminsi 9 kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi seni amakuru yo mwibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nago nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naye abona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, polisi y'igihugu n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ntibaratangaza niba barabonye abantu baba bakekwa mu rupfu rw'inka 20 zo muri Girinka mu Nyarwanda mu murenge wa Nyarusange kuri izi anketi ni inkuru tubaza umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa
Amakuru atangazwa na karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko izo nka 20 zimaze gupfa mu murenge wa Nyarusange zari zahawe abaturage muri gahunda ya Girinka mu Nyarwanda byose bishamikiye kuri revamp Umushinga wo kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa Nyabarongo mu kurwanya isuri ku misozi ikikije ikibaya cya Nyabarongo. Ubutegetsi buragerageza kurwanya isuri bugabanya ibitaka byanduza umugezi wa Nyabarongo. Abaturage batanze imirima yabo hafi aho ngo bayicemo amaterasi nibo bahawe izo nka nko kubashumbusha kugira ngo babashe kubona umusaruro. Gusa 20 mu nka zatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kano uyu mwaka zatangiye gupfa. Akarere ka Muhanga karavuga ko zimwe mu mpamvu zateye impfu z'izo nka zishingiye ku kuba zimwe muri zo zitaritawe uko bikwiye. Ubundi naho zitangiriye gupfa ntihatangirwa amakuru ku gihe ngo habeho gukumira hakiri kare haravugwamo kandi ikibazo cy'uburangare bwa bamwe mu batekinisiye bagombaga kuzitaho umunsi ku wundi bwana Inosaka yiranga umuyobozi w'akarere wungirira ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu yabwijwe rya Amerika ko bari gukurikirana ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare wese abiryozwe
kumva rero n'ibyago twagize byaratubabaje ariko ntabwo twarekiye aho ngaho ubu turimo gukurikirana kugira ngo turebe n'uwaba yarabigizemo uruhare uwo ari we wese kugira ngo abibazwe kugira ngo uburangare nk'ubwo ngubwo butazongera kubaho na polisi y'igihugu twarafatanyije turimo kubikurikirana ikindi twanababwira nuko habonetsemo n'amakosa ari technique mu bijyanye no kuzivura kuri kubavuze b'amatungo bamwe na bamwe aho bagiye batera imiti ariko ugasanga imiti bateye twabwiwe ko hari dozene zishobora kuba zitari zuzuye turimo kubikurikirana kugira ngo turebe ko koko ibyo bintu niba ari ukuri bateye baba barateye doze zituzuye
muri iki kibazo kandi harimo bamwe mu batekinisiye bahawe imiti yo kuvura izo nka icyorezo cy'uburondwe ngo bayageze ku baturage bayiha bamwe ku baturage ni igihombo gikomeye kuko bari biteze iterambere
wahombye iki
dusobanure neza
kanarembonye nka korora nyine nka yibura
igihombo twagize twari tugiye kwagura ubuhinzi tukabona ifumbire tukaba twabona n'umukamo tukagurisha amata urumva iterambere ryari ririmo kuza akurumva nyine byaranze ubuyobozi wenda ikintu byo bwadufasha nuko bwadushumbusha wenda tukongera tukareba ko byashoboka Ese wafumbiye ukabona umukamo ukagurisha amata ubwo urumva iterambere utaba warigezeho.
N'ubutegetsi bwemeza ko ari igihombo gikomeye.
Ni igihombo gikomeye. Ni igihombo kuri rusange, ni igihombo ku gihugu, ni igihombo ku muturage, ni igihombo kuri twe. N'impamvu navuga ngo twagize ibyago byaratubabaje, kandi ubu ni ukuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara n'ahandi.
Iyo uganiriye na bamwe mu bari boroye izo nka zapfuye, bakeka ko zaba zarahuye n'ikibazo cyo kutamenyera ikirere, kuko ngo zaturutse mu bice bya Gishwati na Burera. Gusa bakavuga ko zimwe muri zo zaje zirwaye.
Iyo nka ikihagera yagize ikibazo cyo gukorora kuva yahagera. N'ubwatsi wayibuha ntiburye neza, ugasanga ubwayi hayi bwose ugasanga ari igihe busanze mu karere bukirimo. Nyuma tubonye habaye icyo kibazo twaravuje ubwacu twebwe. Bimaze kwanga, ubuyobozi nabwo bwaradufashije bwohereza veterineri. Yarahageze ayitera inshinge irangira ipfuye.
Ku kijyanye no kuba aba baturage bashumbushwe izindi nka, Bwana Kayiranga ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu i Muhanga avuga ko bizasaba kubanza kureba ku masezerano bagiranye na rwiyemezamirimo wari wahawe kuzizana.
Gahunda yo gushumbusha ni gahunda tuzareba mu masezerano twagiranye na rwiyemezamirimo. Habaho iminsi runaka igenwa yo kureba ngo ese inka dutanze mu gihe cy'iminsi ingana gutyo 15 ngira ngo ahari, tukareba ko za nka zaba zarapfuye muri ya minsi, dusanze zarapfuye muri ya minsi, byanga bikunda no kuvuga ngo rwiyemezamirimo arongera akagura izindi nka akazizana kubera ko mu masezerano biba birimo.
Mu nk'ijana na 15 bari bateganyije guha abaturage muri Nyarusange bari bamaze gutangamo 104, ntitwabashije kumenya agaciro kanyako mu mafaranga yatikiriye muri izi nka zapfuye. Ariko amakuru twamenye nuko inka imwe yari ihagaze hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 500 by'amafaranga. Gahunda ya gira inka mu Nyarwanda yakunze kuvugwamo murundo w'ibibazo, nyamara rubanda bo babaye hanze amaso ngo igira hibageza mu iterambere. Ahabera ubusa ijwi rya Amerika Imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika kandi ni siporo n'imikino. Turahera mu Burundi, duhamagare umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Akanyamuneza ni ko karanga abakunzi ba mesaje Ngozi kuri uyu wa gatandatu kuri stade Umuco iri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Ni nyuma yo kunganya 2-2 n'umugwi Olympic Star wo muri iyo ntara hari mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'igihugu ryitiriwe ikinyobwa Primus. Uko kunganya kwaronkeje uwo murwi inota rimwe, ryiyongera kuri 69 wari ufise ku nkino 79 ucukwiza 70 yawuhaye uburenganzira bwo gutahukana ikibanza cya mbere n'igikombe cy'iryo higanwa ry'igihugu mu cicaro cya mbere. Ubwo rukino rurangiye, abakunzi ba mesaje Ngozi barangwa n'akanyamuneza kadasanzwe ko kubona umurwi wo mu gihugu hagati ariwo ugiye guseruka igihugu mu higanwa rya Afrika ry'imigwi yabaye ya mbere wayo.
Urabona ni ibyishimo bidasanzwe, ni ubwa mbere umuguru wo mu gihugu hagati ndibaza ubwo bari ubwa mbere utwaye igikombe cya shampiyona yo mu Burundi. Ndibaza ni iteka rero ridasanzwe. Turanezerewe nk'umugwi wacu mesaje dukunda, turashimiye Imana, turashimiye abahungu wacu bakoze, abafana, abastafu bose ba mesaje turabashimiye kabisa. Imana ihabwe icyo bahe. Ubu ni ukuvuga umuguru akuze. Twahora dukina Confederation Cup, ubu turagiye gukina icyo bita Z-League, Champions League abavyumva. Ni ukuvuga umuguru akuze, ni ukuvuga abana babaye mire mu mutwe. Abarongozi n'abakinyi ubu bandazi bagiye gushira mwishaka kugira natwe tuze turaduzi bendera ku rukundo rya Champions League.
N'abakinyi ba mesaje Ngozi bakiriye neza inzinzi, bavuga ko bakuye kure kuko umugwi uza mu kibanza cya kabiri ariwo Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wo mu gisagara cya Bujumbura ufite amanota 69. Kagabo Cedric ni kizigenza umugwi mesaje Ngozi.
Kambe dushimiye Imana dufashije gutwara kino gikombe. Kambe ndi n'umunezero udasanzwe kuri twebwe kuko kiri mu bikombe tutari bwigere dutwara ibikombe byose bikinirwa hano mu gihugu. Rero kuri twebwe turanezerewe cyane, kandi n'amateka yanditswe muri akademi yacu.
Uburongozi bwa mesaje Ngozi bushikiriza ko kugira umurwi ushike kuri iyo ntambwe babikesha ubwa mbere Imana imbere y'ukwitanga kw'abakinyi, abamenyereza n'abafasha umurwi. Urongoye uwo murwi Mariko Manirakiza afise umugambi wa kazoza kugira uwo murwi arongoye uzoserukire neza igihugu.
Kuri kuraraba uno munsi imigwi yose yo muri Primus League tuvuga yuko ari imigwi ikomeye. Olympic Star iyo duhuye abakunzi b'umupira bose bitegura kuza kora ubwo rukino. Nibyo twashoboye kunganya mbwo uri kuraraba n'umupira twakinye twashoboye kubasunza. Ingufu za mbere twakoresheje ni Imana mushobora byose, niyo yashoboye kudushoboza kugira dushobore kugera ku intambwe. Message ngozi n'ishure ry'umupira w'amaguru na academy uko mwabibonye umwe umupira w'ubuhinga kuko uri kuraraba inkino ziba muri Primus League ni inkino nyinshi cyane. Harimo icyo bitaye experience bivanye n'abakoce n'abafashe umugwi n'ubwitange bw'abakinyi. Icyo tugiye rero gukora tuzuraba ibishoboka kugira turaforose umugwi ku buryo uzosohoka ari umugwi witeguye neza.
Ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa Primus mu cicaro ca mbere umwaka wa 2017 ushiru wa 2018 yarangiranye umubabaro ku bakunzi b'imirwi imwe imwe. Iyo nayo ni Interstar, Les Jeunes Athletiques na Delta Star. Iyo migwi yakorotse mu cicaro ca kabiri aho izokinira mu higanwa ryo mu mwaka uza wa 2018 ushiru wa 2019. Ni mu gihe iyindi mirwi ibiri yo muri ico cicaro ca kabiri ariyo Kayanza United na Rukinzo imaze kuronka uburenganzira bwo kuduga mu cicaro ca mbere. Umugwi wa gatatu ukazamenyekana inyuma y'urukino hagati ya Les Elephants y'Ububanza na Transport wo mu ntara ya Bujumbura. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino mu Rwanda, ni Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball, ejo bundi kwa gatandatu habaye umukino wa mbere wa kamarampaka mu guhatanira igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Muri uyu mukino wabereye mu nzu y'imikino yo ku Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze ikipe y'ikigo cy'ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club amaseti 3-1. Umukino wa kabiri muri playoff uzahuza aya makipe yombi kuri stade ntoya y'i Remera. Hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club, ikipe izatanga indi gutsinda imikino ibiri izahita yegukana igikombe. Umwanya wa gatatu urimo guhatanirwa n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB Volleyball Club n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club. Mu mukino wa mbere wahuje aya makipe muri playoff ejo bundi kwa gatandatu, UTB Volleyball Club yatsinze APR Volleyball Club amaseti 3-1. Tunyarukiye mu mikino ngororamubiri, dusubize amaso inyuma tugaruke ku isiganwa mpuzamahanga marato y'amahoro ryabaye mu cyumweru gishize, hakagaragara amakosa ashingiye ku gipimo cy'intera ya 1/2 cya marato. Salome Nyirarukundo nubwo yegukanye umwanya wa mbere mu bakobwa muri demi marato, avuga ko urugendo birukanse rurenze ibirometero 21.
Birumvikana demi marato buri wese yuri umukinnyi wabigize umwuga ubuzi iminota ukoresha muri demi marato, ariko uyu munsi yari demi marato ariko yabaye ndende cyane. Ndibaza ko ibirometero byari birenze kuko n'umunyakenyahara yari afite isaha ibara ibirometero twabonye ari ibirometero 22. Urumva muri demi marato ntago kuba nabaho nibwo bwa mbere nkoze isaha n'iminota 28. Habayeho mistake ibirometero byari byinshi.
Umutoza w'ikipe y'igihugu Eric Karasira avuga ko aya makosa agenda agaruka mu mitegurire ya marato y'amahoro aterwa n'uko hari abahabwa inshingano badashoboye.
Nanenga ikintu cyo muri half marathon kuko ntibakoze half marathon bakoze ibirenze. Biranababaje kubona Kigali International Peace Marathon bakikora amakosa nk'ariya kubera abayobozi bamwe na bamwe batazi inshingano zabo. Je birambabaje kuko tuba dufite intego nk'umutoza n'umukinnyi kugira ngo amenye ati muri half marathon nakoze iminota ini y'amasaha naye, ariko ubu navuga ko nta na kimwe bakoze kuko bakoze ibirenze 21. Ubwo rero icyo navuga ngo mbwira nka federation nuko banenga abo bantu bashyizwe mu myanya batabishoboye bagashyiramo abantu babishoboye, kuko biba bibabaje nk'umutoza n'abakinnyi ku giti cyabo haba abanyarwanda n'abanyamahanga kuko baba bisa nuko bakoreye ubusa.
Karasira aratanga inama z'uburyo aya makosa atazongera kubaho ukundi.
Ikibazo gihari nuko iyo marati irangiye nta kwinenga bibaho, ntaho byigeze biba na rimwe. Niyo mpamvu uwakoze ikosa aragenda n'umwaka utaha akongera akagaruka ashaka amafaranga hashize imyaka 14. urumva umuntu aracyakora ikosa rimwe. Ubwo se abayobozi nabo bakwiye kwikubita gashyi kuri iyo kese iba yabaye. Icyo rero nasaba federasiyo ko yakosora mu gihe kiri imbere, bagasaba yuko abantu baza kuyikoramo ari abantu babihugukiwe, babafata umwanya icyumweru cyose babahugure, babereke inzira. Biranababaje kubona na polisi yayo bye, ariko siye sinayirenganya kuko nabishyira ku rwego rwa federasiyo ko itaba yahuguye abantu bayo neza kugira ngo bayobore abantu.
Mbere gato y'isiganwa mpuzamahanga ry'amahoro, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda, Fidele Mubirigi, yari yatangaje ko hazifashishwa impuguke byose bikagenda neza.
Ingamba zarafashwe kuko abantu bigira ku makosa, kandi ibyo byose byabaye recorded. Ubangwa amakosa yakozwe ntashobora gusubira gukorwa. Kandi tukazirinda ko hari n'amashya yakora. Ziyambaza aba officials benshi kandi bari qualified enough. Tuziyambaza abantu bayobora abantu ku buryo bwose iki kibazo cyo gukora aho utagomba gukora. Yaba gukora hato cyangwa harengejeho bitazasubira.
Usibye aya makosa ashingiye ku guhuzagurika mu mitegurire, muri iri siganwa rya marato y'amahoro higeze no kugaragara amanyanga ubwo uwitwa Jean Baptiste Ruvubi yigeze kwihisha ahantu abandi barasiganwa bazenguruka inshuro runaka, hanyuma igihe cyo gusoza kigeze aravumbuka acengera mu bandi, bituma aza mu myanya y'imbere nyamara yifashishije uburiganya. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igenekerezo rya 17 ry'ukwezi kwa gatanu, abanyagihugu baritavye amatora yo gutora yego canke oya, ibwiriza shingiro rihinyanyura ibiringo umukuru w'igihugu agomba ku butegetsi, ku buryo ikiringo kimwe kizova ku myaka itanu kikaja ku myaka indwi, ari navyo bishobora guha uburenganzira Perezida Pierre Nkurunziza bwo gusubira kwitoza mu biringo bibiri. Mu bindi bishasha biri muri iryo bwizwa shingiro, n'ububasha busumbirije buhabwa umukuru w'igihugu mu gihe uburenganzira bwabitoza ku gatwe kabo hamwe n'inani buzogabanuka. Zimwe mu nyingo zizohindurwa muri iryo bwizwa shingiro zirateye kubiri n'amasezerano yo gusangira ubutegetsi yatewe ko Gikumu yarusha yanafashije kurangiza ingwano. Nkuko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wabitangaje, abanyagihugu bashika kuri 73% kw'ijana ku banyagihugu imiliyoni 4.7 batoye ego, mu gihe 19% batoye oya. Ivyo bivuga rero ko Perezida Pierre Nkurunziza yatanguye gutwara Uburundi mu mwaka w'2025 ashobora gutwara gushika mu mwaka w'2034. Yamara ayo matora yarabayemo amahinyu nkuko umuvugizi wa Departement d'État ya Amerika Heather Nauert yabishikirije mu itangazo agira ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasanze ayo matora atakoreshejwe ku mugaragaro kandi yabaye mu gihe amaradiyo akomeye yari yugawe kandi habaye utwigoro two guhimiriza abanyagihugu gutora. Leta yararetse abatavuga rumwe nayo bariyamiriza mu buryo bukomeye mu kiringo c'indwi zibiri ibikorwa vyo kwiyamamaza byamaze, yamara ngo abatari bake bashikiye umugambi wo gutora oya baraburabujwe bongera baratuzwa mu mezi imbere y'ayo matora, ku buryo abanyagihugu batari bake bagiye gutora bafise ubwoba. Vyongeye kubona ata barorerezi bigenga bagenduje ayo matora biratuma ivyavuye muri ayo matora bitizigirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateye amakenga n'ukuntu ihinyanyurwa ry'iryo bwirizwa shingiro rishobora gutuma rizofatwa nk'akaryo ko guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu. Heather Nauert yagize ati, turibukije umugambwe uri ku butegetsi wemeje wo kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro, gushinga amashyirahamwe hamwe no kugira amakoraniro. Ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye Abarundi kandi zirafise akizero ka kazoza keza ku Barundi n'ubuzima bwiza bazogira mu vyerekeye ubutunzi bukomeye, umutekano hamwe no mu degemvyo.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:30 kugeza saa 2, mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Juti zacu mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mbibutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no ku mirongo migufi short waves cyangwa se onde courte kugera saa 2 kuri metero 25 31 na 41. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.